Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri. Itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Rosine Munezero hano Washington DC ku Ijwi rya Amerika.
Tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini, harimwo ayerekeye Bemba Jean-Pierre wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ca Congo aciriwe imyaka mu munyororo muri sentare mpanavyaha ICC. Tukabashikiriza kandi ayandi makuru yerekeye abarundi bari impunzi mu gihugu cy'u Rwanda n'ivyo bari kubaragerageza gukora cyane cyane rwaruka kugira ngo biyibagize bimwe mu bibazo bafise muri iki gihe. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Congo. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yaciriye urubanza Jean-Pierre Bemba wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ca Congo imyaka 18 mu munyororo ku vyaha vy'ubwicanyi, gufata ku nguvu abantu mu gihugu kibanyi ca Republika ya Centrafrique. Umucamanza wa ICC Sylvia Steiner aturuka muri Brazil avuga ko Bemba yananiwe gutunganya no gutegeka akagwi k'abasirikare biwe bwite ku vyaha bakora mu mwaka w'2002 n'2003, aho aba basirikare bafata abantu ku nguvu, aho bica abantu bakongera bagakora ubusuma bukabije. Mu kwezi kwa gatatu, Bemba yabaye umuntu wa mbere yagiriwe ivyaha vyo mu ngwano na sentare ya ICC n'ivyaha vyo guhonyanga agateka ka muntu niyo sentare nyene. Bwabaye kandi ubwa mbere sentare ya ICC yagirije umuntu icaha cyo gufata ku nguvu nk'icaha cyo mu ngwano. Ayandi masentare mpuzamakungu mpanavyaha amaze kubikora ni sentare yishyira mu mpuzamakungu ONU ku Rwanda n'iyahoze ari ya Yugoslavia.
Inyuma y'umwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritanguye kurungika abasirikare baryo mu gihugu cya Mali kugwanya imigwi y'iterabwoba, iryo shyirahamwe ryatangaje ko rigiye kongereza abasirikare bagera ku 2,500, abo bakaza biyongera ku 12,000 basanzwe bakorera muri icyo gihugu. Modibo Keita, umushikiranganji wa mbere wa Mali, yavuze ko ingorana atari igitigiri cy'abasirikare. Keita yatangaje kandi ko ivyo bidasigura ko Mali itishoboje mu kugwanya iterabwoba, ahubwo ko yiyemeje kurigwanya. Yasavye ONU muri urwo rugamba abasirikare ba Mali boronswa inyigisho zikwiye. Umugwi w'abasirikare ba ONU muri Mali, MONUSMA, batanguye mu mwaka w'2013 inyuma y'ibitero by'umugwi w'iterabwoba ryari ryabaye mu mwaka w'2012. Abashika kuri 66 baramaze kwitaba Imana. Uyu mugwi MONUSMA nico gisirikare cya ONU kibangamiwe mwisi.
Kuri uno munsi wa kabiri, umutegetsi w'igisirikare cha Yorodania amenyesha ko bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umupaka wa Yorodania na Siria yishe abasirikare 6 ikomeretsa abandi 14. Icyo gitero cyabaye mu karere ka Rukba, ahasanzwe hari abantu 2,000 bahunze intambara yo muri Siria mu ntumbero kugerageza kwinjira mu gihugu cha Yorodania. Nta waciyitira icyo gitero ubwo nyene, ariko igisirikare cya Yorodania cyavuze ko cyasambuye imiduga itari mike y'abagize icyo gitero, ariko nta yandi makuru bashikirije. ONU imenyesha ko igihugu cya Yorodania kimaze kwakira impunzi zirenga ku 650.
Iri ribaye rya gatatu kuva mu mwaka uheze abakozi mu gihugu cya Zimbabwe bateba kuronswa umushahara wabo. Uku kwezi abapolisi n'abasirikare nabo nyene bari mu batarahembwa. Mwitangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutunzi yavuze ko ingorane yabaye ko amakori yinjiye mu kigega cya leta yabaye make cyane, kandi ko hari n'ubukene bw'amafaranga. Abakozi ba leta si bo bonyene bagwa n'ikibazo cyo kudahembwa, kandi bamwe bamwe muri bo bakazohembwa hagati mu kwezi kw'indwi. Leta ya Zimbabwe yavuze ko iri kirakora amanoti mashasha kugira ikemure iki kibazo cy'ubukene bw'amafaranga. Ayo manoti azosohoka mu kiringo cy'amezi 3 akazoba afise agaciro kamwe n'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika. Reka tubananiza aya makuru yacu mu gihugu cya Afghanistan. Kuri uyu wa kabiri mu gihugu cya Afghanistan, umugwi w'iterabwoba w'abatalibani wagize imbohe abantu bagera kuri 27 aho hari nyuma y'intambara yabaye hagati y'uwo mugwi w'igisirikare n'igisirikare cya Afghanistan. Abdul Ghafor Tohi, umuyobozi w'igisata cyo mukunguruza abantu mu ntara ya Garesh, yavuze ko abo bagwanyi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye bafashe imiduga igera kuri 14. Umuvugizi w'umugwi w'abatalibani yavuze ko aribo bakoze ico gitero. Yasiguye ko ingenzi zidakorana na leta canke n'inzego zishinzwe umutekano za Afghanistan aribo barekuwe inyuma y'itohoza bakoze. Yongeye avuga ko 27 bagumanye aribo bakekwa kuba bakorana n'ubutegetsi bwa Afghanistan kugira ngo babandanye gukoregwa kw'amatohoza. Iryo nyuruzwa ry'abantu ribaye rya gatatu muri uku kwezi kwa gatandatu. Mu ntango zako hari hafashwe abanyagihugu bagera ku 200 kwibarabara rijana mu buraruko bwa Afghanistan mu ntara ya Kunduz. Muri abo abarenga kuri cumi baramaze kwicwa.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira nirayi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudukurikira mu kudushikiriza email mukoresheje adresse yacu ya radio yacu voa@gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresse zacu ni VOA Radio yacu. Naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, umunywanyi w'umugambwe FNL anarongoye ku rwego rw'intara ya Rumonge ntawuzi irengero ryiwe kuva mu ijoro yo kuri uyu wa mbere. Amakuru dufise amenyesha ko yanyurujwe n'abantu bamusanze aho yariko yivuna akanyota muri zone ya Gatumba muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nk'uko vyemezwa n'urongoye zone Gatumba. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Uwo yaranyurujwe azwi ku izina rya Emmanuel Minani batazira kana, aba muri quartier Charama ya zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Asanzwe arongoye umugambwe FNL ku rwego rw'intara ya Rumonge ari no mu nama nyobozi ya komine Rumonge. Yanyurujwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri hafi y'ubwinjiriro bukuru bwa paruwasi ya Gatolika mu Gatumba hari gihe cy'isaha 3 n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Gatumba. Yakuwe mu bunywero cyo kimwe na bagenzi we bane bari kubivunira akanyota hamwe. Irakoze Aline numwe mubaba aho mu Gatumba hafi yaho hanyururijwe abantu atubwira ingene zagenze.
Bumvije ku mugoroba twe twari tunyere mu mihana tuzatumva amasasa ravuze. Tumvise amasasa avuze twatumva mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwayima. Hanyuma rero niho mu gatondo twe tucaciye tuzindukira hano tuza kuraba kuko bose basiye bavuga ko imodoka bayisize nayo batwaye. Tuhasanga imodoka n'ukuri mugabo uyu muntu ntitwabashije kumubona.
Imbere y'uko abo bantu banyuruzwa, abanyagatumba begereye aho hanyururijwe abo bantu bavuga ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere bakebwe n'urujya n'uruza rw'abantu batazi muri ako gace. Niyubahwe Diane ni umwe muri abo.
Hari masaha 3 tubona abantu barenganye bari 11. Imbere hari abagabo 3 barebare, hagati hari abana bagufi, inyuma hari umugabo umwe muremure. Tubona barenganye muhira, ntitwamenye aho bagiye. Twe twari hanze, haheze umwanya hari umutonyi wanje twa Francine niwe aciye ambwira ati burya ngaha hari danje, ni muri abo ukuntu mushaka kwinjira mu nzu. Twaca turinjira mu nzu, haheze akanya amasasi aca aratangura kuvuga.
Icabaye mu nyuma nk'uko abo banyagatumba babivuga ni uko abanyururijwe hamwe na Emmanuel Minani batazira kana bahavuye bagaruka. Ibyo ariko byateye amakenga baryango b'uwo Emmanuel gushika ubu atawuzi irengero ryiwe kiretse imodokari yari afise yari ihagaze imbere y'ubunywero yanyururijwemwo. Ciza Pasikari ni se wabo uwo yari yanyurujwe, avuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru mbi. Asaba amatohoza yihuta kugira uwababoneke, na cyane cyane ko abo banyururijwe hamwe bakagaruka aribo botanga umuco
ko nabo bafunzwe ntitunabazi babatumenyeshe kandi twumva ko bari barisanganywe bari kumwe n'uyo Manuel tubumve gucyo dushobore kurema cyanke turibe nibo bo mubazwa n'ukuri kuko nabanyagatumba barababona bababo barababonye bamwe batubwiye ko bari muri brigade
imodoka ari muri ayitwari no munsi mugabo musamuti umuntu nawe aboneke vuba na bwango
umuntu aboneke ku imodoka twayibonye ntituyisiga
mu mugambwe FNL nabo nyene bashikiriza ko bakubiswe n'inkuba bumvise inyuruzwa rya Emmanuel Minani batazira kana Jacques Bigirimana rongo uyu mugambwe avuga ko iryo nyuruzwa rifise intumbero za politike kuko uwo munywanyi wa FNL yaragize imisa tega ubwoba kuri telefone
mosi ngenda njabuka acaramamagara ngeze mu ndege atamwe butaragenda gusavye upfumuza dusezerane kuko ndazi kutazonsanga twari tumaze gushika mu ndege nacyo nashobora kuvugana nawe ko nacyo nashobora gukiza rero numvise ko yagiye nta byantangaje icyo nshimye nuko abapolisi b'igihugu nsanzwe nizigiye bamaze gufata abo bari kumwe abo bafatanywe mugabo ngasaba ko iranyibutse Sitani dufise ama message yamubwira ati indwi imwe ntirenga nuwo yitwa Ndayizeye Jean batazira karenzo dusavye inzego z'igihugu zose aho ziri zibe zirabashira mu minwe kugira ngo amatohoza abandanye
Jacques Bigirimana arongoye FNL agasaba abapolisi bafise iyo dossier ko bumwegera kugira bahe n'ibindi byemezo bakorera ko amatohoza mugatumba muri commune Mutimbuzi ntara Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibereri
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange.
Hano turi kuri radio y'ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twatubeje kubibabwira mu kanya gaheze sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC yaciriye urubanza Jean Pierre Bemba wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ca Congo imyaka 18 mu munyororo ku vyaha by'ubwicanyi no gufata ku nguvu abantu mu gihugu kibanye ca Republique ya Centrafrique mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Frank Mwine umuhinga mu vy'amategeko na politike mpuzamakungu aho yarari mu Bwongereza avuga uko yakiriye ico cemezo ca sentare ya ICC
mu byukuri yurebye ikigihano bahaye Jean Pierre Bemba abamwe bavuga ko yahwanye n'ibyaha yakoze ariko abandi baravuga bati ubutabera bw'abantu bapfuye bwaba bugezweho ariko ikibazo kiri ngo gihe nibaza cyane mu mategeko nuko ese Bemba yahashinjwa yaba yarabikoreye mu gihugu cye cyangwa mu kindi gihugu ese kuki ibyaha by'igihugu cye atiriwe nashinjwa agashinjwa ibyaha by'ikindi gihugu mu rwego rw'amategeko byo umuntu aravuga ati abantu bapfuye yavuga ko babonye ubutabera
muvuze ku ngingo y'urwego rw'amategeko none se hari ingingo yindi rukiko rushobora kuba rwashingiyeho
bamwe bavuga ko urukiko rushobora rwashingiye ku bintu bigendana na politike kuko iyo urebye Jean Pierre Bemba yari vice perezida mu masezerano bagiranye na leta ya Perezida Kabila mu 2006 yavagayo ajya no muri leta aba vice perezida ndetse n'amatora aza kuba uwa kabiri abonye n'amajwi bavuga ko muri percentage abonye 42 icyo gihe ngira ngo habaye kutumvikana baba habaye ibintu by'akavuyo abantu baricana za Kinshasa na hehe nibo rero Jean Pierre Bimba yirukaga arafunga bashaganyira kumufata ajya muri Afrika y'Epfo ajya muri Portugal ajya mu Birigi naho yafatiwe kuri impapuro zari zatanzwe na ICC.
Muribuka neza bwana Frank Mwine mu kwezi kwa gatatu nibwo urukiko bwa mbere rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu Jean Pierre Bemba nk'icyaha cy'intambara n'icyaha kibasiye inyokomuntu. Iyi se ni intangiriro ku bandi bantu bakekwa muri biriya byaha.
Urebye uru rubanza ntabwo uru rwa mbere, hari urwa Thomas Rubanga n'urwa Izere bashinjwaga ibyaha byo kwinjiza abana mu gisirikare, gufata abagore ku ngufu. Ariko kuri iki cyemezo cyafashwe n'urukiko kuri Jean Pierre Bemba, wavuga ko ari intangiriro yo gutanga cyangwa kugira ubushobozi bwo guhana abantu bayobora abandi bafite ubushobozi bwo kubuza ibyaha gukorwa, ariko ntibabishobore kubikora nk'uko urukiko rwabivuze. We arashinjwa icyo bise kamande, kuba ko kuba ayoboye abasirikare ari biva mu ngingo ya 28 y'urukiko, kuba ko umuntu wese ufite ubushobozi cyangwa ayobora abandi ntashobore kubabuza kubikora. Ntabwo ariko agomba, ntabwo ukibura avuga ko we agomba no kwera abikoze, kuko bibona rwavuga ko yirakoreye ibyaha, ariko kuba we yari afite ububasha niko bwo kubuza abasirikare yari yatumye muri Centrafrica kugira ngo bafashe uwari perezida igihe aje Félix Batassé, kuba atarashoboye kubikora kubabuza bakabikora icyaha cyo kwicana, icyaha cyo gufata abagore ku ngufu, ndetse n'icyaha cyo kuvuga ko Jean Pierre Bemba yagombaga ubwe kubuza aba bantu ibyo bashinzwe n'ibyahamijwe n'urukiko.
None se ko hari Abanyafurika bamwe bakemanga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, mwe ku bwanyu mubona icyemezo nk'iki rwafashe ku muntu wahoze ari vice perezida gifite agaciro kangana iki imbere y'Abanyafurika?
Ariko Etienne, abatwumva nuko burya Jean Pierre Bemba ntabwo yigeze akora ibyaha ari mu buyobozi bwa Congo, ahubwo icyo gihe yari inyeshyamba, yari ifite umutwe wa MLC, akaba yaroheje abahoze ari abasirikare be mu gihugu cya Centrafrican Republic. Ntabwo icyo gihe yabikoze ari vice perezida, ahubwo ikibazo kiri ngo imitwe yindi yitwaza ibirwanisho igakora ibyaha nk'ibyo ngibyo, ese ishobora kwitana gute? Turabona nka bakoni, turabona n'abandi bantu bari mu karere nka bamaze kuvuga Batumasi Rubanga cyangwa uyu mugabo Bosco Ntaganda. Ariko ikindi kibazo gihe nibaza ni ikihe, abayobozi bo cyangwa se ibihugu abayobozi bari mu butegetsi bagenda mu bindi bihugu cyangwa bakora ibyaha bisa nk'i Jean Pierre Bemba, ese bo baba responsable urukiko rwabakurikirana? Nicyo kibazo kibaza mu mategeko.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine, impuguke mu bibazo by'amategeko na politiki mpuzamahanga, tuvuganye ari mu Bwongereza.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika dukubitire mu Rwanda. Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane urwaruka bari basanzwe ari abavuzi b'ingoma, bavuga ko kuba babandanya bavuza ingoma bari mu buhungiro bibafasha kwibagira ubuzima butoroshe babayemo mu buhungiro. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
ingoma inambo imvyino ivyo bita karaoke biba bigizwe no kwigana indirimbo z'abandi n'ivyo gwaruka rw'abarundi rusanzwe gwitaho ivy'umuco nakaranga gwifashisha muri ubu buzima bw'ubuhungiro barimwo muri kigiye mu Rwanda ku mukunzi wa karanga ahari hose ngo nashobora kwibagira umuco wiwe umugwindanga karanga himbaza usanzwe ari w'abatimbo baremeye bahungana ingoma zabo kandi uyu munsi ngo zirabafasha mu gutibagira umuco w'ikirundi no mu guca amahera bagashobora kubaho Fleury Mugisha arongoye uyu mugwi adusigurira uko biyungunganya n'akamaro ko kuvuza ingoma
ubusanzwe ukunda karanga umva karanga nugaye mukira nubwo uja hehe ubandanye ugakora umva twe nazo twaravya ati nubwo duhunze akaranga kacu nitwogata ubwo tubandanye tugakora no mu gihugu tugiye mu cyose babimenye uko karanga kiwacu tugashigikira ntidushaka guta karanga nubwo vya bimeze gute ahubwo ibibazo dufise turavyibagira tukabanda dukora karanga duteza umuco wacu imbere twego bwa mbere ntituvuza turavya amafaranga baduhemba ahubwo dukora dukunda akaranga kiwacu ariko turaronka agashara numbwa ari gato turakaronka uko tugiye gukora tuvyina mu bukwe n'andi atandukanye
ubushikiranganje bw'impunzi mu Rwanda n'ishiramwe muzamakungu gita impunzi ku CHR ishami ry'u Rwanda bavuga ko bagiye kwitaho cyane ibijanye n'akaranga ikarashishi n'umuco kugira impunzi zishobore kwidagadura Serafina Mukantabana umushikiranganje w'impunzi n'ibiza mu Rwanda avuga ko bagiye kongera uburyo muri ico gisata hari gihe yari kwarashikiriza ijambo ry'umunsi mukuru w'impunzi kuri uyu wa mbere
mubyo tuzabafasha rero no kugira ngo mukomeze mubeho hano mwisanzuye n'umuco wanyu tutawutatira kugira ngo ni muri urwo rwego mwizi ingoma nk'uyu murishyo twabonye kuzakomeza gushyigikirwa muri urwo rwego n'ubundi buhanzi bwose mufite mwagaragaza nabwo bwashyigikirwa hanyuma kandi nk'uko twabibonye ubushize twasuye inkambi z'impunzi n'ibijyanye n'imikino ngororamubiri amasiporo n'ibindi ibyo byose tuzakomeza kubyitaho kuko tuzirikana yuko byose ari bibafasha kugira ngo ubuzima mwa mwahinduye bubi bw'ubuhunzi mushobore kuba mwana bugira bwiza burya umwana niwe wiha ingobyi
Akenshi umuntu ariko araraba ingene basimba ingoma ntushobora kumva amajambo utavyitondeye ariko abazivuza bo bavuga ko hari ubutumwa baba ariko baratanga Fleury ku izina ryabo bari kumwe asaba igihugu c'amavuko ko cobamwo amahoro ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru musereko nanje nkabo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet nayo ni www.radioyacu.voa.com Ok, kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano kanya, ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi.
Inyuma y'umwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritanguye kurungika abasirikare baryo mu gihugu cya Mali kugwanya imigwi y'iterabwoba, iryo shyirahamwe ryatangaje ko rigiye kongereza abasirikare bagera ku 2,500, abo bakaza biyongera ku 12,000 basanzwe bakorera muri ico gihugu. Umugwi w'abasirikare ba ONU muri Mali MONUSMA batanguye mu mwaka w'2013 inyuma y'ibitero by'umugwi w'iterabwoba ry'abatuaregi mu mwaka w'2012. Abashika kuri 66 baramaze kwitaba imana. Uyu mugwi wa MONUSMA nico gisirikare ca ONU kibangamiwe mw'isi.
Twabwiye kandi ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC yaciriye urubanza Jean-Pierre Bemba wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ca Congo imyaka 18 mu munyororo ku vyaha vy'ubwicanyi no gufata ku nguvu abakenyezi mu gihugu kibanyi ca Republique ya Centrafrique. Umucamanza wa ICC Sylvia Steiner aturuka mu gihugu ca Brazil avuga ko Bemba yananiwe gutunganya no gutegeka akagwika abasirikare biwe bwite ku vyaha bakora mu myaka y'2002 no mu 2003, aho abasirikare bafata abantu ku nguvu, aho babica bakongera bagakora ubusuma bukabije. Mu kwezi kwa gatatu Bemba yabaye umuntu wa mbere yagiriwe ivyaha vyo mu ngwano na sentare ya ICC n'ivyaha vyo guhonyanga agateka ka muntu. Bwabaye kandi ubwa mbere sentare ICC yagiriye umuntu icaha co gufata ku nguvu umukenyezi nk'icaha co mu ngwano.
Mu gihugu cha Zimbabwe iriribaye irigira gatatu kuva mu mwaka uheze abakozi mu gihugu cha Zimbabwe bateba kuronswa umushahara wabo. Uku kwezi abapolisi n'abasirikare nabo nyene bari mu batarahembwa. Mu itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutunzi yavuze ko ingorane yabaye ko amakori yinjiye mu kigega cha leta yabaye make cyane kandi ko ahari ubukene bw'amafaranga. Abakozi ba leta si bo bonyene begwa n'ikibazo cyo kudahembwa kandi bamwe muri bo bakazohembwa hagati mu kwezi kwindwi. Leta ya Zimbabwe yavuze ko igiye gukora amerikirakora amafaranga mashasha kugira ikemure ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga. Ayo manoti azosohoka mu kiringo cy'amezi atatu akazoba afise agaciro kamwe n'amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kabiri umutegetsi w'igisirikare cya Yorodaniya yamenyesheje ko bombe yo mu muduga yaturikiye hafi y'umupaka wa Yorodaniya na Siriya yisha abasirikare batandatu ikomeretsa abandi 14. Ico gitero cyabereye mu karere ka Rukba ahasanzwe hari impunzi nyinshi 2,000 bahunze intambara ya Siriya mu ntumbero yo kugerageza kwinjira muri Yorodaniya. Nta witiriye ico gitero buno nyene, ariko igisirikare cya Yorodaniya cavuze ko cyasambuye imiduga itari mike y'abagize ico gitero. Nta yandi makuru bashikirije. ONU itwibutsa ko muri ico gihugu cya Yorodaniya hamaze kwakirwa impunzi zigera ku 650.
Muri Afghanistan kandi kuri uyu wa kabiri umugwi w'iterabwoba w'abatalibani wagize imbohe abantu bagera kuri 27, aho hari nyuma y'intambara yabaye hagati y'uwo mugwi n'igisirikare cya Afghanistan. Abdul Gafor Toki, umuyobozi w'igisata cyo kunguruza abantu mu ntara ya Geresh, yavuze ko abo bagwanyi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye bafashe imiduga igera kuri 14. Umuvugizi w'umugwi w'abatalibani yavuze ko aribo bakoze ico gitero. Iryo nyuruzwa ry'abantu ribaye rya gatatu muri uku kwezi kwa gatandatu. Mu ntango zako hari hafashwa abantu abanyagihugu bagera ku 200 kwibarabara rijana mu buraruko bwa Afghanistan mu ntara ya Kunduz. Muri abo abarenga kuri 10 baramaze kwicwa.
Cyuti mwese mukondara dijwi rya Amerika, aha ni naho duherereje ibiganiro twabateguriye muri kano kanya. Turashimiye Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tugashimira na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
naho zina munezero. Turabashimiye mwese, mugira umugoro wa mwiza, mukomeza kumva iradio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.